Mandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3 Ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diana Nini Nahazwe. Abashakashatsi n'abahinga babandanya guhimiriza ababa ku isi kuzohurumbira urucanco rwa COVID-19 niyo rwamara gushika mu bihugu vyabo. Bashimikira ahanini mu kubeshuza amakuru y'ibinyoma arimwo ko izo ncanco zirimwo utwuma dutanga amakuru.
Ukunda bitatorero kugira ngo uzahase agacipu k'ingenzi n'ubumenyi.
Uyu ni muganga Janvier Gasana, umwigisha akaba n'umushakashatsi muri kaminuza mu gihugu cha Kuwait. Mu Rwanda naho abanyagihugu bafise ubutaka bukoteshwa basabwa kuba babutangiye amakori bitarenze mu mpera z'ukwezi kwa gatatu k'umwaka uza. Abo vyega bishura basaba ahubwo ko amakori yofutwa burundu, igituma muracumva. Ekipe y'igihugu cha Uganda imaze kwegukana igikombe cha Sekafa ku bakinyi batarengeje imyaka 17. Ku murwa mukuru wa Afghanistan Kabul, bombe yari yatezwe ku ibarabara yahitanye abaganga bakorera mu ibohero. Aya makuru yose duce ku masonga turayarambura mu kanyisase mube hagufi y'amaradiyo yanyu. Amakuru tubafitiye hirya no hino ku isi, turahera ku mugabane wa Afurika. Igihugu cya Maroc cyakiriye intumwa z'igihugu cya Israel. Fidel Niyongabo atubwira ibindi kuri ino nkuru.
Izo ntumwa za Israel zagiye kugirana ibiganiro n'umwami Mohammed wa gatandatu bigenewe gukomeza imigenderanire hagati y'ibyo bihugu byombi. Amasezerano yo kugirana imigenderanire hagati y'izo mpande zombi yahagarikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni kimwe mu byaranguwe na Perezida Donald Trump mu bijanye na politiki yo hanze y'igihugu mbere yuko arangiza amabanga yiwe yo kuyobora Amerika. Umugwi w'abaserukira igihugu cya Israel uyobowe n'umuhanuzi w'umushikiranganji wa mbere ku bijanye n'umutekano w'igihugu, Meir Ben Shabbat, waherekejwe na Jared Kushner, umukwe wa Perezida Trump, akongera akaba ari nyuma y'umugambi wo gutuma ibihugu by'Abarabu bisubira kugirana imigenderanire na Israel. Israel na Maroc byiteze kwiyongera gukomeye kw'ingendo z'ingenzi ziturutse muri ibyo bihugu byombi, cyane cyane mu banyagihugu ba Israel 100,000 bafise amamuko muri Maroc. Umushikiranganji ajejwe iby'ingenzi muri Maroc, Nadia Feta Alawi, avuga ko imigenderanire hagati y'igihugu ciwe na Israel izofasha kurushiriza abanyagihugu b'izo mpande zombi. Maroc yakurikiye Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu, Bahrain na Sudani mu kugirana imigenderanire na Israel.
Fidel bandaniriza ko nibi vyishiramwe mpuzamakungu ONU ririko rirarondera kurungika umurwi w'abariserukira gutohoza ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu mu ntara ya Tigray iri muri Ethiopia.
Iryo honyangwa ry'agateka ka muntu rivugwa ko ririmwo ubwicanyi bw'ikivunga. Ishiramwe ONU rivuga kandi kubwo bwicanyi bushobora kuba burimwo ibyaha byo mu ntambara. Abagira neza gushika mu minsi ya vuba ntibashoboye gushika mu ntara ya Tigre. Abakozi b'amashirahamwe aharanira agateka ka muntu bariko bagerageza kuwashika kugira batohoza amakuru y'ihonyangwa ry'agateka ka muntu rivugwa ko ririko rirahabera. Umutegetsi mukuru ajejwe agateka ka muntu mu ishirahamwe ONU, Michel Bachelet, yatangaje uno munsi wa kabiri ko niba abasivili barishwe n'impaka n'impande zitana mu mitwe ubwo bwicanyi ari ivyaha vyo mu ntambara. Amenyesha ko amatohoza yigenga atahengamiye kandi abaye mu muco akenewe kugira abamenya bakoze ayo mabi ubutungane bwubahirizwe. Madame Bachelet yatanze akarorero ka bumwe mu bwicanyi buvugwa ko bwakozwe ku itariki 9 y'ukwezi kw'11 ku bantu 100,000 benshi muri bo mu bwoko bw'aba amahara mu gisagara cha Mai Kadra kiri mu buraruko bushyira uburengero bwa Ethiopia. Yavuze no kubundi bwicanyi bwakozwe mu bice bibamwo abantu benshi hakoreshejwe ibikoho bikomakomeye nka vya muzinga hamwe no kwica abasivile n'impaka hamwe n'ubusuma bw'ikivunga. Amakuru ishyirahamwe ONU rifise avuga ko impande zose zitana mu mitwe zatyoje bikomeye agateka ka muntu. Yamarizo mpande zirabihakana.
Mubandanya kumviriza Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru agezwe hirya nino ku isi. Bombe yari yatezwe ku ibarabara yisha abaganga bakora mu ibohero riri ku murwa mukuru wa Afghanistan, Kabul. N'ubu turacari kumwe na Fidel Niyongabo.
Abaganga batatu babiri muri bo ari abapfasoni bariko bakora kugira bagabanye ikwiragira ry'umugera wa COVID-19 muri iryo bohero bari mu bapfuye nk'uko bitangazwa n'umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu Masoma Jafari. Iryo bohero ryarimwo n'abanyororo b'abagwanyi b'abatereban. Abatereban batangaje ko ataruhara bafise muri ico gitero. Ubwicanyi bukogwa hakoreshejwe amabomba ategwa mu modoka bwariyongeye muri Afghanistan. Bwinshi muri ubwo bwicanyi bwagirizwa abataliban. Ivyo bikaba naho ibiganiro vy'amahoro bigenewe guhagarika ingwano imaze imyaka 20 biriko biraba. Umuvugizi w'ubushikiranganji ujejwe amagara y'abantu avuga ko bibabaje cyane kubona abansi bica abakozi bajejwe ubuvuzi barangwa n'amahoro. Nyuma y'imyaka itari mike y'ingwano igisata kijejwe amagara y'abantu muri Afghanistan cararengewe n'ibitigiri vy'abantu basinzikajwe n'ubwicanyi bubera mu gihugu hamwe n'ibitigiri bitera vyiyongera vy'abantu bandura umugera wa COVID-19.
Fidel Laniongabo urakoze aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho Leta ya Washington iri mu burengero yasohoye itegeko ry'uko ingenzi ziva mu Bwongereza na Afrika y'Epfo zishikira mu kato k'iminsi 14 bivuye ku bwoko bushasha bw'umugera wa corona bwibonekeje mu Bwongereza bukaba bukomeje gutera amakenga batari bake. Oriane Itangishaka arabandanya.
Uramatari w'iyo ntara Jay Ensley asaba abenegihugu ba leta ayobora kwipimisha uwo mugera. Ensley avuga ati iyo ngingo yerekeye amagara y'abantu iratomoye kandi ifise intumbero yo gukingira amagara y'ababa muri leta ya Washington. Uwo mutegetsi yasiguye kandi ko ingingo yo gushira abantu mu kato ije kugira ikingi ntihabe ibitigiri by'abagwaye murengera byotuma ibitaro birengegwa. Avuga ko kuja mu kato iminsi 14 ari ngombwa ariko ko atawuzoshigwa mu munyororo kubera iryo tegeko. Ni mu gihe avuga ko asanga abanyagihugu muri iyo leta basanzwe bubahiriza amategeko mu buryo bushimishije. Ibindi bihugu bitari bike biramaze gushira ingenzi ziva mu gihugu cy'Ubwongereza ku rutonde rw'ibihugu bitagendegwa kubera ubwo bwoko bushasha bw'umugera wa corona bwadutseyo. Ni nyuma yaho umushikiranganji w'Ubwongereza ajejwe amagara y'abantu Matt Hancock atangarije ubwo bwoko bushasha bwa corona avuga ko buri ko buratikiza inganda.
Barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru agezo hirya nino ku isi baduteguriye bakaba baheje kudushikiriza hijwi rya Amerika. Mukomeje kumva mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ndabibutse ko muyumva kuri za FM zitandukanye ku bari mu Rwanda, Uganda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Abari mu Burundi niko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave. Ahandi mushobora kumva ijwi rya Amerika muri rya nino ku isi hose ikibiriraho ni kuri we zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresi ya Facebook yacu, YouTube na Instagram ni VOA Radio yacu. Mukanya igice cha kabiri c'amakuru tubafitiye uno munsi. Nenabiciye ku masonga nkitangura abashakashatsi n'abahinga mpuzamakungu babandanya guhimiriza ababa ku isi kuzohurumbira igikorwa co guterwa urucanco rwa COVID-19 igihe ruzoba rwabashikiriye. Ibi ni nyuma y'uko inkingo zibiri za societe Pfizer na Moderna zemeje ko zishobora gukingira corona ku gipimo kiri hejuru ya 95%. Muganga Janvier Gasana ari mu bashakashatsi bafashe ya mbere mu guhimiriza abantu ku kamaro k'urwo rucanco. Ejo kuwa mbere mu ijoro yari yatanze ikiganiro categuwe n'ibitaro mpuzamakungu vya Al Salma biri mu gihugu cha Kuwait. Ubusanzwe muganga Gasana yigisha muri kaminuza yo mu gihugu cha Kuwait. Nyene kuri mikro ya mugenzi wacu Edil Gwema aratubwira iby'ingenzi yipfuje ko abantu bakura muri ico kiganiro.
Ikiganiro cyangwa ngo yigisha abantu ko nakoze ubushakashatsi mbere y'ukuntu izo vaccine zateguwe muri iyo bitanga yarakurikije uburyo bwose bwemewe noneho nkaba ndi mubwira abantu ko bimeze kugira ngo bafate ibyemezo niba bazabifataga n'abatazabifata. Mbere yuko nari nindi minsi mfite proje igishaga abaganga n'abandi bashinzwe imirimo hirya no hino kugira ngo birinde COVID.
Uvuze ko umaze igihe nawe ukora ubushakashatsi, gerageza utubwire uko wakiriye aya makuru y'izi nkingo nshya, cyane cyane ko ari inkingo
zitarakwirakwizwa hirya no hino ku isi nibwo zigitangira gutangwa hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no ku mugabane w'u Burayi nk'abantu bafite amatsiko cyangwa se hari n'abandi bashobora kuba bashidikanya ko izi nkingo zishobora gukora wababwira iki
bakite ntabwo zunga magara ahubwo bakitumenshi Ene mbaje bakiri bigira kamaro n'ibikuri inde bidukuru inde hiri biri batagiye n'ibintu bage kwemerwa yari ngi mbese ikintu zakigiye n'ebeho ari nge n'iki gikomba kumva mu byo bemerwa umuntu yaje mu
hanyuma warukomoje kubijyanye na kamaro k'urukingo ariko ukavuga ko kuba urukingo ruhari ni kimwe ariko gukingira abantu ni ikindi kandi nacyo gikenewe cyane muri iki gihe ese hari inzitizi ubona zishobora kubangamira icyo gikorwa cyo gukingira ibi mbihera ko hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari abantu benshi bagira hafi kuri 40% y'abaturage bavuga ko batiteguye kuba bakingirwa ko batizera izi nkingo nk'abantu bagishidikanya izo nkingo cyangwa se basa nkaho bazifiteho ikibazo wababwira iki
uravuga
Mugambwa Gasana bamwe mu basa nkaho bataremera neza urwo rukingo aho babihera nuko ngo rwakozwe mu gihe gito cyane nibaza ko ari nabwo bwa mbere urukingo rusohowe mu gihe gito nkuko byagenze ubu ngubu nkabo bo ubabwira iki
akandi babwira ko igituma byatindaga niko za pharmaceutical companies zakoraga vaccine noneho zamara kuyikora zikajya mu gushakisha finansi bakigera andi kamagara amavaccine muri gihe gito afata imyaka itatu ibihugu byayifashe n'amakompanyi ikora covax consortium yari ibiti ikatwegera ibyangombwa byose ndetse harimo parliamentary and political commitment n'ubwo tekinika amafaranga mu kimwe n'abagezeho tujyana abafasha no kubikomeza kubera ko nta kibazo cya dinamiki gitari kiriho
hanyuma muganga muri icyo kiganiro watanze aho ngaho mu gihugu cya Kuwait ahanini wibanze mu kugerageza kubeshyuza amwe mu makuru y'ibinyoma agenda agaragara hirya no hino cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga aho hari abantu bakwize bivuga ko izo nkingo zishobora kuzagira ingaruka ku baturage hari nka kimwe mu gihe wabeshuje aho abantu bibaza ko hari utwuma dushirwa muri izo nkingo tugamije gukurikirana abantu nk'abo bantu bafite iyo mitekerereze bo wababwira iki ese hari utwuma turi muri izo nkingo koko
ndiye dukuno kamukangana ndiye zarake ko zimo chipu ndiye n'iyo ni muno patikuma yange ndiye n'ukarwa uko ndiye gatorero kugira ngo zafate agachipu kinje zimo zimo
Muganga Janvier Gasana umwarimu kaba n'umushakashatsi muri kaminuza ya Kuwait mu gihugu cya Kuwait nagira ngo ngushimire cyane kubga kanya wahaye ijwi rya Amerika kugira ngo udusangize ibijyanye n'uru rukingo rusha cyangwa se inkingo nshya za virusi ya corona wakoze cyane kandi ugire umunsi mwiza
Edirwema urakoze kuri ico kiganiro na muganga Janvier Egasana. Mu gihugu cy'u Rwanda abanyagihugu bose bafise ubutaka butangirwa ikodi bahawe amezi atatu yo kuba bahejeje gutanga ayo makodi. Banyene ubutaka basigura ko iki kiringo kitazokunda kuba cubahiriza bitewe n'ubukene bubugarije bwatewe n'ikiza cha virus ya corona. Basaba ko ayo makodi yofutwa burundu. Inkuru tubaza mgenzi wacu Asumta Kaboyi ari Kigali mu Rwanda.
Umusoro abaturage basabwa kuba bishyuye n'ubutaka batuyemo ndetse n'amazu gubatsemo kuba afite inzira nzimwe hari n'uruzatangwa mu kwezi kwa mbere w'inyungu z'ubukode kuba afite amazu akodeshwa. Ni kenshi abaturage bakunze kugaragaza ko bitaboroheye kubona uyu musoro, ariko ubwo benshi baribaza uko uyu mwaka bazawubona mu gihe ibiciro byazamuwe. Uyu musoro wavuye ku mafaranga ari hagati ya 0 na 80 bitewe n'icyo ubutaka busukoreshwa ugezwe kuri 0 na 300 kuri metero kare. Uko kongera umusoro ni ikintu abaturage bakomeje kuvuga ko kije kubahuhura mu gihe n'ubundi ubukungu bwabo bwifashe nabi.
Habwo ni ibintu by'ubutaka imisoro bose mwihangane umuntu ayivane se ubutaka bwo muzabusorera ubusorere ari ubwawe ngusorere karagaraga kirazira bari kwijuruta abaturage rwose bavanwe nkwatu n'igihugu tuzagihunga tiyo misoro y'ubutaka ngusorere inzu wamwo tuzimuka.
Nubwo kenshi abaturage basobanura iby'uyu musoro usanga hari abahisemo kuwihorera, ariko byatinda ingaruka zikabageraho. Abantu bamwe bavuganye n'ijwi rya Amerika bo mu murenge wa Rweru mu karere ka Bugesera.
Mbo nk'iyo agize akabazo bibaye ngombwa ko afata nko ku butaka afite agira ngo agurisheho agira ikibazo akemura, asanga arimo imisoro irenze ubushobozi ya polisi yaragiye kugurisha agahitamo kubireka.
Barasora ariko usanga batabyumva kuko aravuga ati se ndasorera ubutaka ntacyo bunyinjiriza ndabusorera, ugasanga amafaranga yo gusora ntago ari kuboneka kubera ubutaka ntacyo burimo kumwinjiriza. Niba ntagihindutse ubwo bazakurikiza itegeko rya leta riti bwisubize.
Iki kibazo ntikigaragazwa n'abaturage gusa kuko n'abajijutse berekana ko uyu musoro wakwa ku butaka no ku mazu abwubatsemo ubangamiye cyane abaturage cyane cyane abafite amikoro make. Madame Ingabire Marie Makire ni umuyobozi wa Transparency ishami ry'u Rwanda yabibwiye ijwi rya Amerika.
Abaturage bose barasa n'abahungabanye kubera iyi misoro. Uwo muvuganye wese ariko arakubwira ati ntabwo tuzi ku bintu tuza kubisohokamo. Abitwa rero ngo batuye mu mujyi kandi mu byukuri batishoboye kandi barahari, twarababonye cyane cyane kigihe cya COVID. Ngira ngo nta mudugudu n'umwe muri aya makaritsiye menshi y'umujyi wa Kigali utarufite abaturage ugaburira kubera ko batabashije no kubona icyo kurya, kandi bafite amazu yabo basanzwe batuyemo. None se iyi misoro bazayishoboza iki? Ukweho ko no kuri twebwe twese iraremereye, ariko nibura irakakuremerera ufite naho yakura. Iyo rero batubwira ngo hari abo bazasonera ntabwo ari byo, kuko icyo twabonye buri umudugudu wose cyangwa se wenda n'akagari baricara bakagena uwo musoro bazatanga. Ubwo rero njyewe ndabona ibi bintu biteye impungenge, tukwiye kubitekerezaho. Niba tuvuga umuturage ku isonga ntabwo noneho dukwiye kumusonga.
Ikibazo kinavugwa kandi n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu mu Rwanda. Safari Manuel uhagarariye Crado yabiganirije ijwi rya Amerika asaba ko uyu musoro ukwiye kuvaho.
Rya tegeko ry'imisoro y'ubutaka ni itegeko mu by'ukuri ku bwacu nka societe civile tubona yuko ribangamiye abaturage. Itegeko rero bwa mbere byagombye kuza rireshyeshya abantu. Ikindi cya kabiri, iriya misoro iri hejuru ugereranyije n'imibereho y'abaturage. Noneho rero twaje no muri periode mbi, ubukungu bugagabanutse cyane. Ntabwo cyari igihe mu by'ukuri cyo kugira ngo Abanyarwanda cyangwa se abaturage bongerezwe imisoro bayishyire hejuru, kuko nabona Abanyarwanda kandi bashinzwe kubahiriza uburenganzira bw'abantu. Nimba Abanyarwanda barira bataka, buriya ntabwo ushobora kureberera abantu bariho bataka bumva ariko baremerewe n'ikintu kandi ubuhari kugira ngo bahe igisubizo.
Nubwo abaturage ndetse n'imiryango irengera uburenganzira bwa muntu isaba gusaba ko iri tegeko ryahinduka, ikigo cy'igihugu gishinzwe kwakira imisoro n'amahoro cyo kivuga ko guhindura itegeko byashoboka mu gihe bigaragaye ko ribangamiye abaturage. Mu bisobanuro Ernest Karasira, komiseri w'imisoro yeguriwe inzego z'ibanze mu kigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority, agaragaza ko guhindura iri tegeko bitari hafi.
Itegeko iyo babonye mu by'ukuri hariho ibihangamye cyangwa se barigomba kunozwa neza, murabizi amategeko arahinduka cyane. Itegeko shinga twararihinduye, itegeko n'itegeko ry'umusoro rero ntabwo byahora kudahinduka. Mbona bikiri kare kuko itegeko ngo tukishyira mu bikorwa mwaka wa mbere w'2019 twasoresheje kuri 80% kuko n'ubundi bari muri benshi cyangwa se mu byapimo itegeko ryemera 0 na 300 ubu ngubu rero inamajyanama za buri rwego barica bavuga bati reka no tubiki tiri biteganya turi n'abatoje bacu n'icyo tubahagarariye dukeneye ibipimo byo kuri bibanogeye rero musigaragaye yuko hari ikibazo
itegeko rishya rigena ko metero karimwe y'ubutaka izajya isoreshwa hagati y'amafaranga zeru kugeza kuri 300 bivuye kuri zeru kugeza kuri 80. Inama njyanama y'uturere nizo zigena amafaranga ubutaka runaka busora, kandi abo bayobozi akaba aribo bagaragaza ko mu gihe umuturage byagaragara ko atabushobora kwishyura ashobora gusonerwa. Mu gihe kandi umuntu yanze kwishyura burundu kandi yari afite ubushobozi, hifashishwa amategeko asanzwe ashobora no kugeza ko ibintu bye byatezwa cyamunara. Gusa mu kiganiro umukuru w'igihugu Paul Kagame yari yagiranye n'abanyamakuru ndetse n'abanyarwanda abagaragariza uko igihugu gihagaze, iki kibazo cyagarutsweho n'abatari bake, umukuru w'igihugu abizeza ko kigiye kuganirwaho. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Irushanwa ryo guhiganira igikombe cya Sekafa y'amayekipe y'ibihugu ku bakinnyi batarengeje imyaka 17 rya rimaze iminsi ribera mu Rwanda ryasozerewe uno munsi. Ekipe y'igihugu cya Uganda niyo yegukanye igikombe. Jean-Claude Munyandinda yabidukurikiraniye.
Kuri uyu wa kabiri, ikipe y'igihugu ya Uganda niyo yegukanye igikombe cya Sekafa ku bakinnyi batarengeje imyaka 17 mu irushanwa ryari rimaze iminsi 11 ribera mu Rwanda kuri Stade Umuganda i Rubavu. Ku mukino wa nyuma, Uganda yatsinze Tanzania ibitego 3-1. Muri uyu mukino, abasore b'Abagande barushije Abatanzania ku buryo budasubirwaho, cyane cyane mu gice cya kabiri. Mbere y'uyu mukino wa finali hagati ya Uganda na Tanzania, hari habanje kuba umukino wo guhatanira umwanya wa gatatu. Ikipe y'igihugu ya Ethiopia niyo yegukanye itsinze ikipe y'igihugu ya Djibouti ibitego 5-2. Amakipe yahuriye ku mukino wa nyuma ariyo Uganda na Tanzania afite uburenganzira bwo kuzajya muri Maroc mu gikombe cya Afrika cy'ibihugu ku bakinnyi batarengeje imyaka 17 mu kwezi kwa gatatu umwaka utaha. Muri irushanwa rya Sekafa rirangiye, amakipe 6 niyo yari yaserutse, akaba yaragabanyije mu matsinda 2. Itsinda rya mbere ryari rigizwe na Uganda, Kenya na Ethiopia, naho mu itsinda rya kabiri hakaba harimo u Rwanda, Djibouti na Tanzania. Tukina umupira w'amaguru kuri wa gatatu kuri stade ya Kigali i Nyamirambo guhera saa 9, hateganyijwe umukino uhuza ikipe ya AS Kigali yo mu Rwanda na KCCA yo muri Uganda. Ni umukino ubanza w'intera kabiri mu guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe umupira w'amaguru muri Afurika, Coupe de la Confederation. Ikipe ya KCCA yageze mu Rwanda ku cyumweru, ikaba idafite bamwe mu bakinnyi bayo ndetse n'umutoza Mike Mutebi kubera ko basanzwemo virusi ya corona. Ku ruhande rwa AS Kigali, abakinnyi hafi ya bose ngo bameze neza, usibye babiri bagifite inkurikizi z'imvune baherutse kugira, nk'uko bisobanurwa n'umunyamabanga w'iyi kipe Francis Gasana.
Bishira imvune ye ntagira akira kuko ntagara abasha kuba yatangira imyitozo. Mose nawe ntago aragira ku rwego rwiza, aracyari hasi era imvune yaragiracira. Kiyorewe yaratangiye imyitozo, ubwo urebye imvune zigikomeye ni ya Mose nyagushira. Ndekwe nawe yaratangiye imyitozo, uburyo ubu ikibazo dufite gikomeye n'ibishyira hamwe na Mose.
Umukino wo kwishyura hagati ya KCCA na AS Kigali uzaba ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere umwaka utaha i Kampala muri Uganda. Abakinnyi ba AS Kigali bashyiriweho intego y'amafaranga 400,000 y'amanyarwanda kuri buri wese nibaramuka bashoboye gusezerera KCCA. Mu majonjora y'ibanze, ikipe ya AS Kigali yari yakuyemo Orapa United yo muri Botswana. Mu gusoza, kubabwira ko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa rimaze gufatira ibihano amwe mu makipe ndetse na bamwe mu bakomiseri b'imikino kubera guteshuka ku ngamba zo kwirinda virusi ya corona mbere y'uko shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere ihagarikwa. Ikipe ya Rayon Sports yaciwe amande ya 2,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda, naho Bugesera FC na AS Muhanga imwe imwe icibwa 500,000. Mu bihano byafatiwe abakomiseri b'imikino, François Rwirasira yaciwe amande 50,000, hanyuma Richard Twagirayezu na Issa Fungaroho bahabwa agasopo ku nshuro ya nyuma. Yari Claude Munyandinda, i Kigali.
Nshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika, nk'uko twabibemereye, Ijwi rya Amerika turabandanya n'ibiganiro bibafasha kwitegurira Noheli twongera twakira intasho zanyu mu majwi no mu nyandiko muri komuturungikira kuri radio yacu @gmail.com, kandi turabashimiye cyane. Mu rukurikirane rero rw'abatumire bagizwe n'abanyabugenegene, abanyepolitiki n'abaririmbyi, tubandanya kubatumirira bagaruka ku vyo munsi mukuru. Uno munsi mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana atwakirira umuririmbyi Irakoze Naomi Leila, yamenyekanye kubera indirimbo zihimbaza Imana. Madame Naomi Leila aririmbira cane muri Ecclesia ya Oasis Christian Center iri Bujumbura mu Burundi.
Thank you. indirimbo yawe niwe nizigiye tuyumve dute muri bino bihe turimo by'icyorezo cya COVID-19
indirimbo ituma umuntu avuga ivyizigiro afise ku mana ko imana ari yo gakiza kacu niyo buhungiro bwacu niyo nkomezi zacu kandi ibyo turiko turabamo ubunye muri pandemi ya COVID bituma duhagarika imitima cyangwa tubona yuko ejo atahari ariko twumve yuko kubera dufise imana n'ejo hariho kubakunda imana kubayifise kubayishyira ku ivyizigiro byayo ego
turi mu gihe cyo kwitegura noheli wowe nka Naomi Leida iyi noheli urayitegura ute
muri kino gihe noheli turayitegurira mu muryango turayitegurira ku isengero aho twitegura guhimbaza ukuvuka k'umukiza yaducunguye mu muryango naho ni umwanya wo kubana n'umuryango aho uyu mwaka umengo warabaye muremure cyane rwose mugasubira mukabana mukaryohererwa na uwo mwanya hama ku isengero naho mukaba mu mwanya wo gushima imana ku bw'iyo ngabire yatanze ku bwa twebwe abantu
ariko hari n'indi ndirimbo rema muri iyi indirimbo wahimbye mu gihe cy'imyaka icumi iyo umuntu akubonye ubiririmba usa n'umuntu ufite umuntu ubwira n'umuntu muganira uwo muntu ninde
uwo muntu ni nocada kwishura mukungene nayanditse ndiko ndayandika nasomye igisomwa cyo muri bibiliya aho hari muri Zaburi aho umwami Dawidi akabwira Imana ati Mana ntunkure ko mpemu wawe ahubwo nk'umutima mushasha umutima ukora ibyo ugomba muri icyo gihe rero gushika n'ubu hari igihe kenshi usanga umuntu uri kuriraba jewe icyo gihe nirabye naca nibaza ati mbega ndafise umutima Imana ifise mbega jewe ndiwukuri imbere y'abantu cyangwa mbayeho ubuzima bubiri bumwe imbere y'abantu hamwe n'ubundi ndi jenyine hama niho ataza kwandika uvuga ati Imana ndagusabye umutima ukunda nk'uko wowe ukunda umutima ukubaha uguhimbara wewe kandi wamukunyotewe wewe apa n'ibyumpa umugabo wewe donc yari ni introspection en même temps sabe imana ati imana nkiza ngaha naha naha ndabona ko ari ibyo nkeneye
iyi ndirimbo yawe rema muri iye yaremite imitima y'abarundi
abarundi uko dutandukanye twese twaciye mu bitandukanye hamwe ibyo bitandukanye bikaca bituma birema ikintu mu mitima yacu swati cyiza cyangwa ikibi rero iyi ndirimbo izana umuntu wese kwiraba kwanza kuko umuntu wese aramenya ikibi n'icyiza ubwo bubasha imana yarabuduhaye kumenya ikibi n'icyiza mu byo dukora no kuri twebwe nyine tukabimenya iyi ndirimbo yo ifasha umuntu kuraba kwanza we ingene ameze hama twese turazi n'utazi imana ijana ku ijana arazi agace kamwe k'imana arazi ko imana ari nziza arazi ikintu kimwe ku mana hama akavuga ati mana nkagukira ngaha nkagutera intambwe kuri iki nkakuva muri iki nkuri iki no muri iki gihe cya noweli naho nyene umuntu akaraba avuga ati ko dushima umukiza imana yaduhaye yaje kuducungura muri iki gihe naho umuntu ataraba ati uwo mukiza umugenderanire mfitaniye nawe ni iyihe atayihari cyangwa ari ikene kunagurwa ukagisaba imana mana ari mu mutima muri jewe wo kubana nawe wo kunyoterwa wo kurondera ego
Naomi Leida ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'Amerika
ndagushimiye cyane nanje kuri uyu mwanya wampaye
Akano nga duche du sozira makuru tuwe tuwa fitie mulika nukanya dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera bashikire kuri mikro mari kumwe na Joe Diane ni nahazwe amajwi y'ibiganiro vyari bihagarikiwe na Frederic Nkundikije vyashizwe hamwe na Fatuma Limasi Kalala